amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu.
Tubaramutse mwese twongera tubaye ikaze muri ano makuru y'iwacu yo kwigerekezo rya kanu kwezi kwa ntwara n'umwaka wa 2020. Ari nawe mudukunde tuhere ku ngingo nkuru ziyagize. Iminsi 135 umunsi ku wundi yarumanya umesha amakuru bane b'ikinyamakuru iwacu baboheye mu ihorero rikuru rya Rwanda. Bakaba bagenzwa kwifadikanya bitagishoboka n'abagombye guhungabanya umutekano w'igihugu. Aho ni mu gihe bari bagiye gutoza amakuru mu ntara ya Rwanda muri komini ya Musigati. Havugwa umutekano muke muri ano makuru turabigarukako. Igisata cya politiki bamesheje ko bazokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu batatu mu matora ya Rusama mu mwaka wa 2020. Harimo n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston mu batanze isabwa mu kujya gutunganya amatora se ni kuvuga bazemerewe bazabitoze muri ico kibanza muri ano makuru. Igisata c'ibidukikije amazi y'uruzi Kinyankonge buzuye kwera imvura nyinshi arabangamiye amazu ari mu makati uraruko bw'igisagara ca Bujumbura hatagikoze nyinshi zishobora gusiduka. Amakuru saya gusa mu kanya itonito yagize. Ale majeste barenganje ngiye kubashikiriza no makuru ano makuru tuyaheye mu gisata cyo kumenyesha makuru n'ubutungane aha bamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu Christine Kamikazi agese ndi rubusa Egide Harerimana na Terence Muzenzi barumanije umunsi ugira 135 mwibohero rya bubanza bakaba bapfunzwe bagirizwa kwifadikanya bitagishoboka n'abagombye guhungabanya umutekano hagati mu gihugu. Babamenyesha makuru b'abarundi cyangwa amashyirahamwe y'abamenyesha makuru abanda yasaba ko bamenyesha makuru botezurirwa na burya atakindi bagirizwa ataruko bari kubakora akazi kabo ko kumenyesha makuru. Mushingwa manza w'abamenyesha makuru bane Clement Retirakiza wewe abanda yemesha ko abamenyesha makuru atakindi bagirizwa ataruko gukora akazi kabo akaba yaranunguruje urubanza baciriwe. Mu gisata cya politiki abakandida batatu bamenyesha ko bazokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu batanze ibisabwa mu mugwi senuje cyo gutunganya amatora kugira bemeregwe kwitoza muri ico kibanza. Uwa mbere atanze ibisabwa ni cegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu Gasosi Ndimwo adoserukira umugambwe Iprona akamesheje ko yitoje muri ico kibanza mu gihe abarundi bugarijwe n'ubwoba turutse ku mutekano muke akamenyesha ko naho indiane z'ubwoko ziriko zirahera umutekano muke wowo ukiri ingorane nkunyamukuru zihanze abarundi. Gaston Sindimu
abarundi baramaze gutandukanya icasi n'ururo baramaze kubona yuko atamuhutu arariye ngo nuko atwara umuhutu kandi ko atamutsutsa arariye ngo nuko atwara umutusi adasohoye amaboko ngo akore ntazorariye kandi uno munsi akaguruka agasiye kajya kandi turabona yuko abarundi uno munsi atamunye politike n'umwe yoza kubabwira amaketa ntambi y'ubuhutu cyangwa umutusi. Abarundi uno munsi bageze mu gihe bazotora imigambi bagatora uzo bashikana ku migambi gukura ubwoba mu barundi kintu byagiye cyane rwose guha abarundi cyo bifuza uno munsi umujeneral Kanaka cyangwa inyumba 10 afise agendana inteko z'abapolisi bashikana 200 umukuru w'umugambwe umukuru w'umutumba agendana na polisi nkabo afise ubwoba umunyagihugu nawe atafise icyo gifite dukuru bwo mu bategetsi dukuru bwo mu banyagihugu dukuri bwo mu barundi bose dukuru bwoba no ku bihugu bibanye n'ibihugu byose atamupolisi yose yagendera inyuma y'umuntu afise rokete afise bya bintu byose bitwite kuko biyashe umutima barundi. Imagine umuntu yarasanzwe ari gihangange akomeye asohotse mu muduga akabanza gusohoka lance rokete 30 abapolisi 200 bitera ubwo abandi cyabumvira rero umunyagihugu wewe nawe asose mu ntazi ko taha.
Gaston Sidimu icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu aranegura ko ni ikikorwa cy'umugwi sever ujejwe kumenya ukuri ku byabaye no kunywanisha abarundi kiriko gitunganywa nabi. Kubwa Gaston Sidimwo ico gikorwa kigamije inyungu za politike kuruta kunywanisha abarundi. Kurikira Gaston Sidimwo ni cegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu.
Nuko umujwi mu gwisevere tutawubuza gukora ibikorwa byawo kuko uyo mugwi usanzwe utekanijwe mu masezerano y'Arusha abarundi bumvikanye ko mbere n'umugambo w'asikana yumvikanye ko mugabo kuvuga yuko iprono ariyo yagize ibyo ndasubiye kubibeshuza mbire abavuka uno munsi n'abazovuka ejo ibyo babivuga babigira ku mbo za politiki murazi yuko kenshi bavuga ngo umugambo w'asikana iprono w'abatutsi uno munsi umugambo w'asikana iprono sivyimbeshere uri mwabarundi bose twebwe tukabona itangazo rya Seni rifise amahinyu ya politiki nico gito twavuze yuko umugambo z'ikanipona na nama sever mu gusever ivyo ashikirije bifise intumbero ya politiki gusumba kumenya ukuri no kurekurianira kuko twe tuvuga tuti iprona yarabuze mu bandi barunzi iprona ntiyigeze igira inama nimwe ivuga ati nimugende mwica abana mbere ari ugwarukampanane majambere kwa kwasore Jerere bavuga yuko Jerere yagize ibi canke yagize ibindi nabo nyine nashaka kubibeshuza kandi sare kwinda kubibeshuza jewe wararongoye Jerere icyo gihe yitwa Emile Mworoha ndasubiye kumuvuga ngaha Emile Mworoha aracariwe kandi icyo gihe nyene yarasoye ugwandiko yiyamiriza ubwicanyi buriko burakuba mu gihugu abadasigana none bariyahu ikinacho abavuga gucyo barabadasigana basi barabadasigana none baragiye kwiyahura bagira inama yo kwiyahura bo nyene ico yo nikinyuma cambaye gusa twe tubibona gute uno munsi iprona iriko yinjiza abarundi bose mu moko atandukanye ni kugira ngo ujye mudasigana wo muto ariko aza muri iprona bamubwira ati reka kwinjirayo niyo bishe so niyo bishe so gukuru cyo rero twebwe turavyamirije kuko twifuza yuko twibagira akahise
undi yashikanye ibisabwa mu mugujyo cyo gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu Seni n'uwigenga Dieudonné Nahimana uyu yitoza kugite ciwavuga ko ababazwa n'abarundi bahunga kubera abandi barundi akemeza ko yipfuza igihugu cy'u Burundi kirangwa no gushigikirana kw'abanyagihugu hamwe n'amahoro mu gihugu Dieudonné Nahimana azokwitoza nk'uwigenga mu kibanza cy'umukuru w'igihugu
ku kintu ngenderwa ko tuvuga ngo turifuza kubona Burundi buhire aho umurundi wese araraniwe mu kibano no muri byose ngomba gusigura iki ngomba kuvuga yuko tubona abantu benshi muri kino gihugu bagiye babaho ubuzima butameze neza bijanye no kubinyakamwe bijanye nuko umwe wese usanga yibako ugasanga abantu nibagifatanye mu nda ngo bashigikirane gushikaho tugeze ku rugezo rwaho umuntu apfa umuntu asanze ataco bapfana ukamenya ntaco bimubwiye umuntu akavuga yuko wababazwa nuwo bapfana ikintu tavye imana rero turagomba yuko uwo muco uko atakobarerana no gushigikirana nk'abarundi kuko duhuriye ku muvyeyi igihugu dufise nk'u Burundi uva abantu bagashigikirana bakabana mu kibano umuntu akamenya ivyo uyu ndakeneye unda kamushigikira tukumva ko gutera imbere bitazoshoboka tudafatanye munda iyo tuvuze kandi muri byose kuranirwa muri byose hari ibintu ngenderwa ko bituma umuntu abaho neza umuntu ategereza gushira imbere ubwa mbere kugira amahoro mu mutima turifuza kutadusura kumva muri kino gihugu cy'u Burundi abantu baba impunzi birigo barahunga bazira ubwoko bazira intara bazira ibyiyumviro byabo mijene bya politiki dufatanye n'igihugu cyo muri cha Tanzania gushika uyu munsi je kuva nkura sindabona impunzi zo muri Tanzania zahunze intambara muri Tanzania zizamuhurira mu Burundi ariko twebwe turahungirayo kubera iki kubwibazo byo kutumvikana no gushigikirana turifuza ko abantu bagira amahoro turifuza ko abantu bafungura ibisabwa bagafungura neza aho umuntu yihembura kongera kihemba iyo ariko arafungura agashobora kandi no gusagura ibyo ashobora gutuma ashobora kuronka inge nabaho ariko kandi nibindi bituma agira amagara meza aba hantu heza ashobora kwiga amashuri neza
sabo gusaba zo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu batanzwe ibisabwa mu mugiseni kugira abazo kwitoza muri ico kibanza n'uwigenga Francis Rohero yitenza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu yatanze ibisabwa kugira ze yitoze muri ico kibanza cy'umukuru w'igihugu matora ya kwa 2020 mu mwaka 2020 na yuzo serukira umugambwe sawanya Frode mu matora y'umukuru w'igihugu yashikanye amahera asabwa kugira yitoze muri ico kibanza mu ibanke nkuru y'igihugu Leonce Ngendakumana akaba yaraherekejwe na bamwe mu ndongozi z'uwo mugambwe eka nurongoye umugambwe APD ari kumwe n'uzo serukira umugambwe matora y'umukuru w'igihugu Fidelite Nibigira nabo nyene bashikanye ingwati y'amafaranga miliyoni 30 mu ibanke nkuru y'igihugu mukanya ano makuru cyatu yandaniza muyavugwa mu bidukikije
amakuru y'iwacu
amazi y'uruzi Kinyankonge arabangamiye quartier Buterere ya mbere ni barabara riva ku Buterere ija mu Kinama eka n'uruzi Gasenyi rwarononye igice cy'ibarabara Gardino kubera imvura yaguye mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri abanyagihugu baba hafi izo nzu basaba ko kuba ku imifurege ikwiye kugira amazi y'izo nzuzi ntabandanye yonona ubutunzi bwabo n'ubw'igihugu ni nkuru tubaza mugenzi wacu Raymond Zimana
Muko abanyagihugu ku buterere ya mbere turi muri zone buterere komine Ntangwa babimenyesha amazi y'uruzi Kinyankonge niyo ababangamira igihe imvura iguye abanyagihugu bemeza ko mbere bamwe mubaba aho batayizabo kubera zabomowe n'imvura ubakaba bari muri site ya Mubone imvura yaguye kuri uyu wa kabiri yatumye amazi yuzura ibarabara rya buterere Kinama aho uruja n'uruza rwahagaze Mira bagenda namaguru bategerezwa guhekwa barisha amahera.
Imvura yaguye jo mu ijoro, umaze kugwa jo mu ijoro ubu uyi. Ashamaza chawa meshi kubera meshi atana na umisozi n'umufurege wo ngaha ari mutoyi. Amaza chayuzura na ngaha abantu ikaca byanka ko barengana n'ivyo mwibonera namwe.
Oya ikana n'izi cyare tukabomoka abantu bahoraho barara mu nzatinzira amazi ibintu byo mu nzu bikarwana byose. Umaze kwerekeza nk'intro zirenga zitatu.
Menyeshi cyane zirahari zarabomotse ariko urabona nta n'ikirakorwa kugira nabo bafashe kugira abubakire bajya bose basembereye kumubone abandi bari ngaha mu ikaritsiye nta n'icyo barabafasha kugira babubakire nabo kugira baronka aho barara
abo banyagihugu basaba ko imifurege yo kubakirwa ikagugwa kugira amazi atembe neza imyuzurira n'imvura bibandanye byonona amazu n'amabarabara eka nibiri mu mazu
cyo dufasha no kwerekana umufurege w'akinyankongo karenganisha amazi kugira ngo azabe mora kugira ngo hape mo kumufurege w'akinyankongo atasandara mu mazu y'abantu
gukora umufurege umanuka na mati hama niho byo cha bitungana neza
turasaba batware yuko bo dukorera ikinyankongo urabona kubera iriya mufurege y'umukamenge bagiye bakora imanura amazi ino mu buterere kijya kinyankongo gisha cyuzura kikaba gitoyi cyane ku mazi ariko gituma ubona amazi aguma atwara abanyagihugu ngaha mu buterere
kiretse ibyo by'uruzi kinyankonge reka n'uruzi gasenyi kubera imvura kwari susse mu ibarabara rya hahoze igituro cyo mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura Gardinor igice cy'iyo barabara kikaba bitari byoroshye kugicamwo kuko carimwe ibishanga amazi n'imisenyi ahandi mu buraruko bw'igisagara hatewe n'amazi y'uruzi gasenye ni mugahaye kacarama amazi akaba yinjiye mu mazu zimwe zirabomoka zitabomotse ibirimwo birononeka
ni kuri ino nkuru cyo dusozera kwa no makuru tubashimire mwese mwari mufashe kano kanya kugutega yomi shimire abafashe kwegeranya ano makuru ane majeste barengana bashije ano makuru nk'abadabikurije kuronirwa mu byanyu no mu banyu mugiraho muba mwubawe
Amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu.